Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese duteramanye kuri munsi wa gatatu itariki ndwi y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Twasabye ko umuntu wese yokorezwa umutekano aho ari hose icyarimwo n'icyakoresha ishoro.
Uyu ni umunyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura avuga ku kibazo cy'umutekano. Iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alphonse. Mwaramutse neza Alphonse, umwanya ni wawe, udushikiriza amakuru waduteguriye.
Mwaramutse neza Frederic, mwaramutse mwese muri kumurakurikirana ano makuru. Muri Burkina Faso ku munsi wa kabiri, Sentare yaragije General Gilbert Diembere icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu. Uwundi yagirijwe ico caha ni wahoze ari ministre wa Burkina Faso ajejwe imigenderanire Djibril Bassolé. General Gilbert Diembere mu kwezi guheze yaragerageje gufata ubutegetsi ku nguvu, amakungu n'abanyaburkina Faso barahaguruka gushika hasubiza. Yahavuye ahungira mu buserukizi bwa Vatikano, munyuma ahava arashikana ku butegetsi. Ubutungane rero bwahisemwo kuba burabagumije mu munyororo iby'agateganyo mu kurinda ko intahe ibokera canke ikabambika izera. Kazoza k'imigenderanire hagati ya Turukiya n'Uburusiya kariko karabonekamwo amakenga mu gihe indege z'Abarusiya zimaze kuvogera ikirere cya Turukiya inshuro zibiri zose ku rubibe Turukiya ihana na Siriya. Recep Tayyip Erdogan ni perezida wa Turukiya. Ku munsi wa kabiri yavugiye mu Burigi ko hariho ingingo ziriko zirafatwa kandi ko Turukiya itifuza kuzifata. Ambasaderi w'Uburusiya aramaze kurenguzwa kabiri mu biro by'umushikiranganji wa Turukiya ajejwe imigenderanire kugira ngo asigure iby'izo ndege. Jens Stoltenberg, umunyamabanga mukuru wa OTAN ryashyiramwe rya gisirikare ry'ibihugu bya Buraya bigwaniriza umwansi hamwe, yavuze kw'iryo vogera risa n'irikozwe nkana. Ati byo rero byateriza guhagarara, ati kuko kuri ico kibazo twebwe dushigikiye Turukiya. Marcin Zaborowski ari mu bihweza ibintu n'ibindi, yavuze ati izo ndege z'Abarusiya zivogera ikirere cya Turukiya bisa no gutera ibuye mu gisaka kugira ngo bupime aho OTAN igeza. Turukiya iriko iregeza kutivanga mu bibazo by'ibihugu bya Buraya hamwe n'Uburusiya. President wa Palestine Mahmoud Abbas yasabye ko imishamirano hagati ya Israel n'abanyapalestina yohagarara. Ivyo yabivuze kugira ngo asukemwo mabisi mu mishanirano yibonekeje muri iyi minsi hagati y'iyo mirwi ibiri isa n'iriko irarenga urugero ishobora mbere no kwadukamwo imigumuko. Ku munsi wa kabiri, inzego z'umutekano za Israel zarateanye mu mitwe n'urwaruka rw'abanyapalestina mu gihugu rwaruka rwariko ruragira imyirekano kw'ibariyeri iri hagati y'igisagara ca Yeruzalemu na East Bank City. Ubwo rwaruka rwamye rutera amabuye inzego z'umutekano za Israel nazo zirivunisha amasasu akozwe mu bintu bihobahoba byitwa kawucu, barabatera na za grenade zimwe n'amatwi kugira ngo babashwiragize. Impunzi z'ababa amazana 9 zamuka mu bihugu byo mu bumanuko bw'ubugaragwa bwa Sahara zarashitse ku munsi wa kabiri ku kivuko c'izinga Sicile riri mu Butaliyano. Hari haheze iminsi ubwato bw'ibihugu bya Buraya bukorera mu ibahari Mediterane bubatabaye mu gihe bari babutabaje bakiva mu bivuko by'igihugu ca Libya. Benshi rero muri abo bava mu gihugu ca Eritrea. Amashirahamwe afasha nka Save the Children na Croix Rouge n'andi mashirahamwe yarahishije kugira ngo basuzume imbere y'uko burizwa imidugu bakura kuri ibyo bivuko. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR ritegekanya ko igitigiri c'impunzi zishika ibihumbi 700 arizo zishobora kuzohungira mu bihugu bya Buraya uyu mwaka zivuye muri Afrika no bihugu by'Abarabu ziciye mu ibahari Mediterane. Dimitris Avramopoulos ajejwe abimukira mu ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya yavuze ku munsi wa kabiri ko ibyo bihugu bigiye gutangura kugabangana izo mpunzi bazikora mu Bugirigi no mu Butaliyano bazijana mu bindi bihugu bya Buraya. Umurwi wa mbere w'abanya Eritrea uzojanwa muri Suwede ku munsi wa gatanu. John Ashe n'umugabo aturuka mu mazinga ya Antigua na Barbuda ntasanzwe kuko yahoze arongoye inama ya bose yishyiramwe mpuzamakungu ni mu mwaka w'2013. Uwo mugabo rero aherutse gutabwa muri yombi n'ubutungane. ico bamwagiza ni igiturire c'umuriyoni n'ibihumbano 3 by'amafutorari y'abanyamerika yariye agihawe n'umunya n'umugwiza tunga mushinwa Nje Lapseng kugira ngo mufashe kuronga isoko ryo kubaka amazu mu gihugu ca Macao yafatanywe nabandi batanu harimo Francis Lorenzo ni cegera cusiri kuri Republique Dominicaine mwishira hamwe mpozo makungu one ico giturire bagicisha mwishira hamwe ataho ryegamiye rikorere New York abakozi babiri bijyoshira hamwe nabo nyene baramaze gufatwa muri Yemen mu gwitwe witerabwoba Islamic States wale manze urukurikirane rw'ibitero ku biro bikoreramo ingabo za leta za ya Yemen hamwe no kubirindiro by'urunani rw'ibihugu biriko birafasha Yemen mu biri mu muji wa Aden mu itangazo umurwi washikirije wavuze ko bakoze ibyo bitero byose bataku kandi babishuza inkuru yuko urunani rufasha leta ya Yemen rongwe na Arabia Saudite kwavuze yuko ibyo bitero atacu byakoze
ku makuru heje kudushikiriza umushikira manza umunye w'u Faransa yatangaje ko atabimenyetso byerekana ko Patiri Wenceslas mu nyeshaka yakoze ibyaha bya genocide yagirizwa mugenzi wacu Jeanne Mukankusi niwe yakurikiranye iyi nkuru
nyuma y'imyaka 20 abagenzacyaha bo Faransa batangaje icyemezo cyabo ku birego bya Padiri Munyeshaka ko nta bimenyetso bihagije byatuma bakomeza kumukurikirana mu rukiko. Padiri Munyeshaka ni umunyarwanda wa mbere warezwe mu Faransa icyaha cya genocide yo mu Rwanda mu 1994. Iperereza nyamara ryari ryabonye uruhare rwe ngo rukwiye kwibazwaho muri paruwasi ye yitiriwe umuryango mutagatifu. Alain Gauthier, umuyobozi w'urugaga rw'imiryango yo mu Faransa iharanira inyungu z'abarokotse genocide yo mu Rwanda, ruzwi ku izina rya CPCR mu magambo ahinnye, ati iki cyemezo nticyumvikana. Aratekereza no kujurira. Nyuma y'iperereza ryamaze imyaka 20 ryujujwe n'ubuhamya no guhangana, hiyongeyeho ingendo z'abacamanza bagiye mu Rwanda, parike y'i Paris yasanze urubanza rutakomeza, kubera ko nta bimenyetso bihagije ku byaha Padiri Wenceslas Munyeshaka aregwa. Padiri Munyeshaka ufite imyaka 57 y'amavuko yageze mu Faransa nyuma ya genocide abifashijwemo na Kiliziya Gatolika. Mu gihe cy'ubwicanyi Padiri Munyeshaka yari igisonga cya Padiri mukuru wa paruwasi Sainte Famille i Kigali. Iyi paruwasi yahungiyemo abasivili babarirwa mu bihumbi. Padiri Munyeshaka yarazwi nk'umuntu watemberanaga imbunda yambaye agakote ko kumurinda amasasu muri icyo gihe cya genocide. Mu mwaka 2007 urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda Arusha TPIR mu magambo ahinnye rwamushinjaga kuba yaragiye mu nama zateguraga ubwicanyi no kuba yarashumurije interahamwe abasivili b'abatutsi. Yanaregwaga kuba ubwe yarishe urubyiruko rw'abatutsi batatu no kuba yarafashe cyangwa se yarashishikarije gufata ku ngufu.
Sentare nkuru yo mu Rwanda yafashe icyemezo kivuga ko atamishikirano ivuga ko ubushikiranganje bujeje gutungane buterezwa kwishyura amafaranga Maître Rudakemwa aburanira Mugesera mu rubanza aburanamwo n'umushikizamanza ibyaha bya genocide. Umucamanza yategetse kwiburanisha rigomba gukomeza nk'uko bisanzwe. Maître Rudakemwa yari yatangaje ko abaye araretse kunganira Léon Mugesera gushika abonye ayo mafaranga. Yabwijwi y'Amerika ko atakintu yotangaza ataramenya ibiri mu cyemezo cy'iyo sentare. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Eric bagira ubusa.
Urukiko rukuru mu Rwanda rwasuzumaga niba koko hari imishyikirano isaba Minisiteri y'Ubutabera guha amafaranga Léon Mugesera na Maître Jean-Félix Rudakemwa umwunganire yo kubafasha mu rubanza. Aya mafaranga yo ntandaro yo kuba Maître Jean-Félix Rudakemwa yaramenyesheje urukiko ko atazongera kunganira Léon Mugesera atarayabona, avuga ko kuva batangira kuburana urubanza mu 2012 bagiye mu mishyikirano na Minisiteri y'Ubutabera ariko ntiyagira ikigeraho. Minisiteri y'Ubutabera yivuga ko nta mishyikirano ifitanye n'uruhande rw'iregura. Abahagarariye leta muri urubanza babwira urukiko ko Mugesera n'umwunganira banditse amabaruwa menshi mu bihe bitandukanye basaba ubufasha, ariko ko leta yabasabye kuzuza amabwiriza areba batishoboye ngo babone ubufasha ntibayubahiriza. abahagarariye ministeri y'ubutabera bakavuga ko amafaranga ya leta agira inzira asohoka mu kigega ko naho bari buhere baha Mugesera na Maître Rudakemwa ubufasha. Mugesera na Maître Rudakemwa bavuga ko leta yabasabye kubahiriza amabwiriza yo mu 2014 kandi bo baratangiye imishyikirano mu 2012, bakavuga ko ibyayo mabwiriza bitabareba kandi ko kuyubahiriza bahereye mu 2014 byaba bivuze ko imyaka ibiri yabanje yababereye imfabusa. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko kuba nta bimenyetso biri mu nyandiko uruhande ruregwa rugaragaza ko rwagiranye imishyikirano na Minisiteri y'Ubutabera, ibyo bigaragaza ko nta shingiro bifite uretse impamvu zo gutinza urubanza. Ibyo byose urukiko rwabisuzumye rwanzura ko Mugesera n'umwunganizi we banze kubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutabera ngo babone ubufasha mu rubanza kandi ko iyo babikora nta gihombo byari bubatere. Kuba rero batarabikoze nk'uko icyemezo cy'urukiko umucamanza yasomeye mu ruhame kibivuga, bakaba nta n'icyo bagaragariza urukiko ko bari kubikoraho. Umucamanza avuga ko ntaho yahera yemeza ko hari imishyikirano yo kwishyuza no kwishyura hagati y'impande zombi. Umucamanza ategeka ko iburanisha rigomba gukomeza na Maître Rudakemwa akitabira iburanisha. Umucamanza avuga ko kubura kwa Maître Rudakemwa mu rubanza nk'uko yari yabitangarije urukiko ko atazarugarukamo ntacyo ministeri irakora azabifata nko kurudindiza ku bushake. Leo Mugesera wari wenyine umwunganizi ataje kumva icyemezo cy'urukiko yahise akijuririra. Mu ijwi ritomoye yabwiye umucamanza ko kibangamiye bitavugwa kandi by'agahebuzo uburenganzira muzahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, kandi ko kibangamiye uburenganzira bwo kwiregura amategeko amurekurira n'uburenganzira bwo kubona ibikoresho bihagije, kikabangamira icyarimwe amasezerano u Rwanda rwemeranijweho na Canada mu 2009 rujya kumuzana. Ku murongo wa telefone na Maître Jean-Félix Rudakemwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko ntacyo yahita atangaza kuri iki cyemezo urukiko rutarakimushyikiriza wagikorera ubusesenguzi. Yavuze ko namara kubona inyandiko mvugo y'iki cyemezo ari bwo azamenya icyo gukora. Kuri uyu wa mbere ariko uyu munyamategeko wunganira Leo Mugesera yari yabwiye umucamanza ko igihe cyose ministeri ubwayo itagira icyo ikora ku mishyikirano yashimangiriye urukiko ko ihari, atazongera kunganira Leo Mugesera kuko nyuma y'imyaka itatu ntacyo abona ngo yararushye bihagije. Ikibazo cy'amafaranga mu nkiko kirazamuka kuri Pasteur Jean Uwinkindi woherejwe n'urukiko rwarusha kuburanira mu Rwanda, Bwana Bernard Munyagishare nawe woherejwe na Rusha, na mugenzi wabo Bwana Emmanuel Mbarushimana waturutse mu gihugu cya Denmark. Ikiguzi cy'ubwunganizi mu nkiko kuri izi manza za genocide zituruka hanze kuva mu 2014 kiri kuri miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda nk'igihembo cy'umwunganizi, ariko nabwo uregwa yabanje kugaragaza ko atishoboye. Ayabarwa kuva urubanza rutangiye kugeza rurangiye hatitawe ku mubare w'abanyamategeko bakunganira uregwa, mu gihe ku manza zisanzwe ikiguzi cyazo gihagaze hagati y'ibihumbi 300,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Dufatiye ku mpapuro Minisiteri y'Ubutabera yeretse itangazamakuru mu ntangiriro z'uyu mwaka zigaragaza ko Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Jean-Baptiste Niyibizi batangiye kunganira Pasteur Jean Uwinkindi bakorera 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku isaha kuri buri umwe. Ni amasezerano yaje guseswa aba banyamategeko Minisiteri itangira kubabarira kuri miliyoni imwe kuri buri umwe ku kwezi. Ayo no byarangiye adakomeje bitera abanyamategeko kwikura mu rubanza, na magingo ya Pasteur Jean Uwinkindi ntaremera abunganiza urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rumugenera. Inzobere mu by'indimire wo Mugesera w'imyaka 64 y'amavuko Canada yamwohereje kuburanira mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2012, araburana n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya genocide n'ibyaha bikomoka ku ijambo yavugiye ku kabaya mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi hari muri 92. Ubushinjacyaha buhagaze ku kuba yararivuze agambiriye gukangurira abahutu kurimbura abatutsi. Uwiregura nawe abwikoma ko buryumva bukarisobanura bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha kandi ko buri muregesha nk'ikimenyetso kitari umwimerere. Ubushinjacyaha bwarangije kumushinja no kumusabira igihano cyo gufungwa burundu igihe ibyaha bumukekaho byaramuka bimuhamye. Mugesera we ntaratanga urutonde ndakuka ku rukiko rw'abazamushinjura, avuga ko ubushobozi buke bwamubereye ikibuza cyo kubageraho. Kuri gahunda y'umucamanza hari hagezweho Mugesera n'umwunganira bagomba gutanga imyanzuro ya nyuma y'urubanza bagira n'icyo bavuga ku gihano ubushinjacyaha bwasabiye Mugesera cy'igifungo cya burundu. Iburanisha ritaha ni ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa 10. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urugo urongoye quartier Nyabagere muri commune ya Ntahangwa mu gisara cha Bujumbura gwaratewe grenade zibiri mu ijoro ryo ku munsi wa mbere hakomereka abantu babiri muri Musaga ya commune Muhanaho, harakomeretse ku mutaga wo ku munsi wa kabiri abantu batanu barimo abapolisi babiri igihe abajejwe umutekano bari kubasaka ibigwanisho bagaca baterwa grenade n'umuntu yari kwipikipiki. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka.
Gechi saa zitanu z'ijoro kuri uyu wa mbere niho urugo rw'urongoye quartier Nyabagere zone Gihosha commune Ntahangwa rwategwa amagrenade abiri n'abantu batazwi avuga ko baba bari bahagaze inyuma y'inzu yiwe. Celestin Nahimana Badera aratubwira ingene zagenze.
Haheze nk'iminota 5 tujyamye chatumva ikintu cya mbere bakuteye kuyibati cyo kintu kica kiramandagara gatoyi chatumva kiraturitse rero cyaciye giturikira mu cyumba cy'abana hama nko mu misegonde nk'itatu chatwumva ikindi kintu bateye icyo nacyo rero bagiteye hejuru y'uburyamo bwanje ku mabati mu cumbi wanje ariko Imana kirakinga kica kiramandagara kica gikorokera ku rundi ruhande rw'inzu kica kimenagura ibiyo byo ku cumbi wanje abakomeretse ni babiri hariho umwana wanje muto yafise imyaka 5 yiga mu mwaka wa mbere hariho nuwundi umubofre wanje yari yaje kungendera avuye ibukavu we yari umushitsi ahubwo rero niwe yakomeretse cyane gose kuko yo grenade yaramutabaguye ku buryo budasanzwe
warongoye quartier Nyabagere avuga ko ico gitero caragikozwe ku rugo rwiwe gifise intumbero ya politike. Celestin Nahimana Badera avuga ko ico gitero acyeka ko bahiganwa mu matora y'abarongo ya quartier aheruka
ibaza ko nimvo za politike zirimo je mvuze yuko ari imvo za politike bisigura yuko igeje natogwa bayejeje kuduharurira amajwi cyenarabonye neza yuko hariho abo twahiganye batashoboye kunezerwa n'ukungene natowe ndetse baranavuze n'amajambo menshi yuko nawo ntowe ntazo batwarana ikigira kabiri je nsanje ndumuyoboke wa FNL FNL iyoboka gwa Sagato leta n'umuvyeyi wa bose ntigira abo kingirana bidakingira savye yuko no kingirwa je n'umujyango wanje katunganiza bene gihugu ko bantoye banyizeye kuko bashize imene babona yuko ndabishoboye.
Celestin Nahimana Badera asaba amatoza yihuta kugira bakoze ubwo bubisha bamenyekane bongere bahanwe hisunzwe amategeko. Abatwago ba Celestin Nahimana Badera bamenyesha ko baguye mu gahundwe bumvise ko indongozi yabo yatewe bagasaba ko ibikorwa by'ubwicanyi biriko biraba muri kino gihe byohagarara abarundi bakibera mu mahoro.
Twasabye ko umuntu wese yokwezwa umutekano ahari hose icarimwo n'icakoresha ishore
bamaze imbisi bavuga ibiganiro byo byubivuga kwi
kimwe n'umwanya ryo bashira imbere kugira ngo twirwanye igihugu bandi ko bujyama muzabo uraye ubusa akajyama neza akagohika bukiye akaja ku mirimo ya misi yose
ahandi umutekano wahungabanye kuva mu gitondo cyo kuri no wa kabiri ni muri zone ya Musaga muri commune Muha. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko umuntu yari ku ipikipiki yateye grenade abapolisi bari gusaka ibirwanisho ku ibarabara rya gatatu haca hakomereka abapolisi babiri n'abasivile batatu. Icyo gihe hanumvikanye amasasu menshi yatumye abadandariza mu isoko yo ku Musaga bahagarika imirimo basubira kugurura nk'igihe cy'isaha 5 zo ku Mutaga. OPC Pierre Nkurikiye yatumenyesheje ko muri ivyo bikorwa byo gusaka irwanisho muri zone Musaga hafashwe inkozi zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov no kumuhingamo wo kuri no wa mbere kumutakura humvikanye amagrenade abiri yaturitse n'amasasu menshi. Kugira tumenye ibyahononekariye twarondeye icegera cy'umuvugizi w'igipolisi bwa telefone kiwe ariko ntiyashimye kugira icyo bitubwiye ko ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Mu Burundi abana bashika kuri 59 bafungiwe mu mabohero atandukanye. Abo bana bafatiwe mu myerekano y'ukwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza no mu mugwi warateye igihugu mu kwezi kw'indwi. Abarenga 40 muri bo bafungiwe mu ibohero rikuru rya Rumonge mu manuko bw'u Burundi kandi bapfungiwe mu kibanza kimwe n'abantu bakuze. Umukuru w'igihugu aherutse kubagira ikigongwe bose kugira basubire mashure ariko gushika ubu nta numwe ararekurwa. Urunani rw'amashirahamwe ahanira gateka k'abana rusaba ko abo bana borekurwa kugira ngo ntibatakaze umwanya w'ivyigwa kuko haheze indwi zirenga zibiri umwaka w'ishure utanguye. Eloge Willy Kaneza niwe yaduteguriye inkuru.
Kuva hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza ku itariki ya 26 kwezi kwa kane uyu mwaka, abana bagera ku 125 barafashwe batabwa mu mabohero atandukanye n'ubusho ariko barekurwa. Abagera kuri 10 barishwe, 9 nabo barakomereka. Abari mu mabohero ubu bagera ku 59, 46 muri bo bari mu ibohero rikuru rya Rumonge mu manuka bw'u Burundi. Bakaba bafatiwe mu ntara ya Cibitoke mu kwezi kw'indwi bari mu mugwi w'abantu bari bateye ku magenekerezo ya 10 na 11 y'uko kwezi mu makomine ya Kabarore mu ntara ya Kayanza na Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Abana batandukanye n'imiryango yabo nabo bose hamwe na 696 amajana 3 na 226 bari mu gihugu cy'u Rwanda nayo amajana 372 bakaba bari mu gihugu cha Tanzania. Amashyirahamwe hanyu agateka k'abana avuga ko ibitigiri by'abana batandukanye n'abavyayi babo bishobora kwiyongera ko byinshi cyane kuko harabagiye mu bindi bihugu no mu ntara hagati bataramenyekana. Kwigenekerezo rya 28 kwezi kw'icyenda President Nkurunziza yagiriye ikigongwe abana bose bafunzwe.
Twisunze ko hariho n'abavyeyi bashikirije mu manama y'abajejwe ntwaro n'umutekano ko abana babo batawe urudubi n'abasesa kuyoze. Twisunze kandi ko hariho bamwe mugwaruka gwafashwe bagaragaje ko basavye ikigongwe leta isavye ubutungane guca barekura ugwaruka gwakwegewe muri ako kajagari k'imigumuko. Abana batawe mu rudubi bakabaha ibigwanisho n'ibyabira mutwe ngo baje mu bwicanyi leta ifatanije n'amashyirahamwe mpuzamakungu igiye kubashikiriza imiryango. Bazobanza kwigishwa gukunda igihugu ikiringo cy'ukwezi kumwe. Abana bahora mu mashure bazuyasubiramwo, abandi nabo bigishwe imyuga itandukanye.
Gushika ubu ingingo y'umukuru w'igihugu ntirashirwa mu ngiro, ivyo bigatangaza urunani rw'amashyirahamwe ahanira agateka k'abana FENADEB. Jacques Nshimirimana n'umunyamabanga mukuru w'urwo runani.
Ubundi ivyo vyatezwe kuca bitangura mu maguru masha. Ubu murabonaho umwaka w'ishuri uri kuragera, haraheze ukwezi n'indwi nka zibiri abanyeshuri batanguye amashuri. Niyo twashira kuko kwezi bigishwe ivyo gukunda igihugu, hanyuma bakabiheza bakaca baja gusubira ku ishuri. Tuzosanga ca kigongo umukuru w'igihugu yagirira abana bashitse mu ishuri bibagoye gusubira guhamvya abandi, kandi vy'ukuri bari bagiriwe ibakwe ryo kugirirwa ikigongo n'umukuru w'igihugu.
Muruna ni FENADEB hari n'iyindi mvo ibatuma gusaba kwabo bana bosubizwa mu buzima busanzwe mu maguru masha.
Ko bagiriwe ikigongwe vy'ukuri nikibe ikigongwe gishitse, niba vyihutishe babashire mu mashure kandi abo bana biborohere kubana neza n'abandi batabatunga urutoki ngo we waje kwiga mu gice cya kabiri kubera wari umugwanyi wari umurobere. Ivyo bica bituma abo bana bagumana agatima tare na za nyigisho bagirirwa ugasanga ntaco zibungukiye. Ibi byari bikwiye kwihuta bikaja mu ngiro, ingingo y'umukuru w'igihugu ikaja mu ngiro n'ingoga abana bakarekugwa kandi izo nyigisho bakazikora bari mu mashure abandi basubijwe mu mihana yabo.
Umushikiranganje w'ubutungane Laurentine Mekanyana aramaze kwishikira ku ihoro rikuru rya Rumonge kugira ngo yirabire ko abo bana bafungiweho bamerewe. Twarondeye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kugira ngo atubwire ingingo zigiye gufatwa, ariko turamukena. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wicha nifatia kumandini gaswi kwa duka mungi ucha Republika ya Central Africa buratea makenga mwicho jogo kiri munuwaru nifata kiwanza kandi buratea makenga kujanyi na gateka kazi na munu. Watari wake barafisi bugowa kubwa wichanyi umanze uhitanu uzima bugowa minongine numwe kuva kuigine kezu ya minongine na tanu juu kwezi kuchenda mbushora kuva mungu ingwano ikome ya gati ya banyagi hugu mugihe utuhagari kwa mumagurumasha. Amakungu yarahagurukiye rimwe mu kwiyamiriza ibitero bikorwa ku basivile hamwe no ku bakozi bakorera amashyirahamwe atabara imbabare. Twarateye akamu kandi gasaba ko abantu bose bakora ubwo bwicanyi barengukishwa imbere y'ubutungane, kandi twarateye akamu gasaba imirwi y'abagwanyi gushira ibigwanisho hasi. Muri iki gihe kandi abanyagihugu mu gihugu cya Republika Central Africa barenga umuliyoni n'igice baratangaje ko batagishaka guca mu nzira y'ubwicanyi igihe yandikisha kuja amatora atekanijwe mu mpera z'uko kwezi. Irahambaye cyane ko amatora aba kugira ngo ahe akaryo ritatowe n'abanyagihugu ko kurongora abanyagihugu mu gihugu cya Republika Central Africa kugira ngo baje baronka amahoro arama. Leta z'umunzi Amerika zirasubiye gutangaza ko zishigikiye inzego zifata kibanza kandi zirakeje abategetsi barongoye leta ifata kibanza bashoboye gutunganya integuro ibwirizwa shingiro. Gerard Hodel ari mu ntumwa za Leta z'umunzi Amerika z'ibiro HCR vyitaho impunzi agira ati igihugu cya Republika ya Central Africa kizoronka karyo ntangere mu mezi ari imbere ko gufata inzira y'amahoro ukurekuriranira hamwe n'ubutungane. Ati iyo nzira izotuma mu by'ukuri ubwicanyi guhagarara, kandi gufata iyo nzira bizoba bihambaye kuri kazoza k'icyo gihugu. Leta z'umwe za Amerika naho zanezerejwe n'ingingo yo gushikiriza ishyirahamwe UNICEF abana amajana amajana bari bagizwe abasirikare ziracateye umutima uhagaze n'abandi bana bihumbi n'ibihumbi bakiri mu mirwi itwaje ibigwanisho. Leta z'umwe za Amerika zirasavye zishimitse ko abatetsi muri leta y'ifata kibanza hamwe n'amakungu bafasha mu gikorwa cihutirwa cyo kugarukana mu ruhongore abo bana. Leta z'umwe za Amerika ziriyamirije kandi ibitero imirwi y'abagwanyi ikora ku modoka zikurikirana z'amashyirahamwe ajejwe gutabara imbabare hamwe no kubajejwe gucungera umutekano. Leta z'umwe za Amerika zirashigikiye igikorwa c'inteko zishyiramo impuzamakungu zijejwe gucungera umutekano hamwe n'inteko z'Abafaransa zikorana n'abategetsi b'igihugu ca Repubulika Santrafrika mu gikorwa co kugarukana amahoro n'umutekano. Leta z'umwe za Amerika zirashima kandi inyingo yafashwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yatangaje ko atazokwihanganira inteko za ONU zifata abayinarugo barimwo abana bo mu gihugu cya Repubulika ya Santrafrika ku nguvu. Ibyo yari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza ingabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake ya makuru twashikirije. Alphonse,
urakoze Frederic. Mu makuru twashikirije twabwiye ko muri Burkina Faso ku munsi wa kabiri sentare yagirije General Gilbert Diengere icara cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Uwundi yagirije ico caha ni uwahoze ari ministre wa Burkina Faso ajejwe imigenderanire Djibril Bassolé. Kazoza kimigenderanire hagati ya Turikiya no Burusiya kariko karabonekamwo amakenga, aho ni mu gihe indege za Burusiya zimaze kuvogera ikirere cha Turikiya inshuro zibiri zose kuribiwe Turikiya ihana na Siria. Recep Tayyip Erdogan, uwo ni perezida wa Turikiya, ku munsi wa kabiri yavugiye mu Bubiligi ko ariho ingingo ziriko zirafatwa kugira kandi Turikiya izo ngingo itifuza kuzifata. Ambasaderi w'u Rusiya aramaze kurengutswa kabiri mu biro by'umushikiranganji wa Turikiya bujejwe imigenderanire kugira ngo asigure ibyizo ndege. Perezida wa Palestine Mahmoud Abbas yasabye ko imishamirano hagati ya Israel n'abanyapalestina yohagarara. Ibyo yabivuze kugira ngo asukemwo mabisi mu mishamirano yibonekeje muri iyi minsi hagati y'iyo migwi iri isa n'iriko irarenza urugero ishorome mbere no kwadukamwo imigumuko. Impunzi z'aba 900 zamuka mu bihugu byo mu bumanuko bw'ubugaragwa bwa Sahara barashitse ku munsi wa kabiri ku kivuko Cizinga Sicile riri hafi y'Ubutaliyano. Hari haheze iminsi rero ubwo bwato bw'ibihugu bya Buraya bukorera mu ibahari Mediterane bubatabaye mu gihe bari babutabaje bakiva ku bivuko by'igihugu cya Libya. Benshi rero muri abo bava mu gihugu cha Eritrea. Amashirahamwe afasha nka Save the Children na Croix Rouge n'ayandi mashirahamwe yarabagarukiye kugira ngo abasuzume imbere y'uko burizwa imiduga ibajana ku bindi bivuko. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi HCR ritikanya ko igitegeri cy'impunzi ishika 1,700 arizo zishobora kuzohungira mu bihugu bya Burayi uyu mwaka zivuye muri Afrika n'ibihugu bya Arabu baciye mu ibahari Mediterane. Dismiss Avramopoulos ajejwe abimukira mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya yavuze ku munsi wa kabiri ko ibyo bihugu bigiye gutangura kugabangana izo mpunzi bazikora mu Bugiriki no mu Taliyano bazijana mu bindi bihugu bya Buraya. Umugwi mbere wa mbere uzo ku munsi wa gatanu niho uzovanwa muri ibyo bihugu mu Bugiriki no mu Taliyano zijanwa muri Suède.
Tuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigarukiye ngaha. Tuboneho kandi yakanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru nayo mwayashikirijwe na Alphonse Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, mugira amahoro n'umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Muri sanga ikiganiro cyanyu ese ibyemezo byo guhagarika inkunga amahanga afatira Burundi bigira izihengaruka cyane cyane ku banyagihugu nibyo tuganiraho umushyitsi mukuru ni Faustin Ndikumana umuyobozi wa Parsem ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama cyangwa se parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités muri France. Faustin Ndikumana aratangira atubwira ibihugu bimaze gufata ibyo byemezo.
Mu magambo makeyi ibihugu usanga bifata ibyemezo nyene ni ibihugu biba bifata bisanzwe bifitaniye imigenderanire n'u Burundi mu byerekeye gufashanya kuko ntiwofata ingingo udafatira ku migenderanire ubusanganywe n'u Burundi. Ibyo bihugu rero bisanga n'imigenderanire n'u Burundi ibikomakome ni ibiwubigi ubuhorande byafunza kunze kwita peyiba hariho ubudagi hariho ubuswise hariho ubufaransa hariho za leta zunze ubumwe za amerika hore ni kugwego cyane cyane rw'ibihugu ku bindi hagaca habaye no kugwego wajya mashyirahamwe mpuzamakungu manini manini akomeye ariyo nk'umugabane wa buraya mwe bafunze kwita iniyo europeyene ni banki nkuru y'isi yose ibinikira mpuzamakungu FMI byo rero ni ibintu bifitanye imigendere bifitanye bifitanye imigendere ikomeye cyane n'u Burundi mu by'ubutunzi ingene u Burundi bari bubayeho mu buzima bwabo bwa misi yose mu byerekeye amafaranga leta ikoresha mu kubaho kwa misi yose mu byerekeye imigambi y'iterambere urumva rero nabo usanga hagize agatirigana mu byerekeye mu bya politiki usanga rero bagira nk'impungenge ugasanga imigenderanire barayiravye ukundi n'ivyo ahanini twotanga kuvuga ko ushaka kuvuga
niko se bwana Ndikumana nk'ubwo ngubwo ibyo twabyita ibihano twabyita mbese twabihirihe zina
urabona ibihugu bijya bihugu bifasha ibihugu kenshi bikenye navyo nyine usanga amafaranga yifashisha Burundi n'ayo mafaranga bakunze kuva mu banyagihugu biwabo mu makori iwabo ugasanga rero inama nshingamateka z'ibyo bihugu zirakara cyane zikavuga ziti none amafaranga mujana muri ibyo bihugu yarikakuriki ugarasikira abanyagihugu intwaro z'ibyo bihugu zimeze gute zifashe neza amahera yacu arikakura by'ukuri mukura mukugandura ubukene muri ibyo bihugu ubwo nta kagwe kabategetsi runaka bayizizira ubwo nta bategetsi ariko bahohotera abanyagihugu ibyo rero barabikarira cyane bigaca bituma iyo mfashanyo bikiratangwa usanga rero hariho isabwa ibinabiri igihugu rero kiba kimaze kuba kiri nko mu ngwane za politike nk'izi z'u Burundi kenshi rero birashika yuko ibihugu bivuga bati twebwe tubona yuko mu kubandanya dufashanya turabona ko mwubanza gukora ibi n'ibi 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 ibyo rero kandi birekuwe mu masezerano yasinywe ipari mu Bufaransa ndabisubiremo aja agenga ingene ifashanyo zitangwa mu bihugu ayo masezerano aratsinda arabandanya no mu gihugu cha Ghana yaka aho bavuga bati ibihugu biratanga ifashanyo mugabe birafite uburenganzira bwo kubanza kuraba igihugu bagira baje imifashanyo ingene cifashe mu vya politike mu vyerekeye intwari ibereye uburongozi bwiza n'agati y'akazi na muntu
ariko se nanone hari umugabo witwa Colin Powell yigeze kuba ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigeze no gutegeka igisirikare cy'Amerika ndetse no kuba umujyanama wa President Reagan na Bush mu byerekeranye n'umutekano haraho yanditse mu gitabo cye cy'ubuzima bwe icyo gihe avuga ku birebana na Iraq igihe Iraq yateraga Kuwait irayigarurira noneho rero amahanga uriya muryango mpuzamakungu ONU ifata ibyemezo birimo ibihano
nuko Amerika ikasanga ibyo bihano bitazagira imbaraga cyane. Uyu Colin Powell akavuga ati bene ibyo byemezo bene ibyo bihano bigira ingaruka ku banyagihugu naho abategetsi bo ntacyo bibatwara igihe cyose bagifite ibiryo mu masahani yabo, igihe bagifite inzu baryamamo nta batavirwa, mbese nta n'imbeho ibica, igihe imodoka ari zabo zigifite amavuta zikabajyana aho bashaka. Mwebwe mubibona mute?
Yego, barabivuga bati ibihano ibindi byo yuko yafatwa yuko bishikira abanyagihugu. Ndavyumva yuko kenshi abanyagihugu nyene birabashikira kumbure n'ico gituma rimwe rimwe batinda bakamenya n'ibihano bindi by'ubwenge bahora bakoresha kugira bishobore gushikira abategetsi. Nibyo muhora mwumva rero byadutse muri ibi bihe muri no myaka, usanga ku maviza kuri banaka yerekeye umutungo wabo hanze, yerekeye umwidegembyo wabo, ugasanga baguma barondera n'ibindi bihano bishobora gushikira ubutegetsi. Ariko rero n'ibindi nabo baravuga bati nibyo by'imfashanyo naho bishikira abanyagihugu. Baravuga bati ni ukugira rero niyo ntwaro nihave iza irakoresha imfashanyo zabo muri mu kumvo za politike zo kwerekana yuko izo ntwaro ziba ziriko zirakora ibintu abanyagihugu bariko bakoresha amafaranga avuye muri ibyo bihugu. Bashavuga ati rero twebwe tuba dukinjiye kugira nabo banyagihugu nyine babone bati ari byo byose twebwe imfasha twariza kuba hato igihe muri icyo gihugu cyanyu hari ingwane z'umutekano n'iki bigomba gutuma mwebwe abanyagihugu musubira kuvugana n'abarongoye mukabona ko hari ingorane mufite, bigaca bituma bishobora gutorerwa inyishu. Abanyagihugu nakamye ati nimumenye namwe ingene mutora, ingene muvugana n'ababaje n'ababatwara ku ngorane zadarutse mu gihugu cy'iwanyu. Ibyo rero birakunda gushika n'umutama ntuze yarigeze kubivuga, senze ko muvyibuka umutama Mandela yaravuga ati twebwe muri Afrika y'epfo ibihano bifatiye ijya ntwaro y'abazungu bifata abirabure cyane, ariko ndu wa mbere ndabishigiki ndu wa mbere nshika ya kuvuga ati intwaro y'abazungu bayifatira ibihano Abongereza n'Abanyamerika, kandi byaratinze bituma bajya ba Frederic de Klerk murabyibuka batangura kugira ibiganiro. Mandela niwe yabivuze na hari igihe yari yarusha igihari Burundi bwari muri yambarwo yabuye ku ntwaro yabuye yabayizwa ati none yambarwo ko mu idufatira ifata abanyagihugu batoyi babuye yacanke n'abari tabashikira. Mandela ibambewe na Jenise nisabira ibihano Afrika y'epfo, kandi nziko abirabure bari mu bambere bifata. Ati byo raheza bigashobora gufasha gukosora intwaro cyane bigatuma n'abanyagihugu babona bati harageze yuko ibintu bishobora induka cyane bigabate inkombe. Urumva rero by'ibihano nibi biragoye ko bihava biramaho canke mu migenderanire y'ibihugu kugira kumbure abana bari yanyagira bavyigiswa muri politiki. Ariko rero simba mvuze nti iyo bigeze kuba bifatwa yuko igihugu runaka biba bikeneye cyangwa bidakeneye, mugabe igihambaye nuko icyo gihugu kiba kiri mu ngorane z'imigenderanire n'ibyo bihugu rutura baja hamwe bakaganira na cyane cyane nk'umugabane wa Buraya wowe murajya amasezerano y'ikotonu. Uravuga neza yuko ati igihe twafashe ingingo turaganira tukabereka igituma twazifashe uko baba bashaka ibikosorwa kugira ibintu babibone kumwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Sanga. Ni izihe ngaruka ibyemezo byo guhagarika inkunga, ibyemezo bifatwa n'amahanga, izo ngaruka ni izihe? Nibyo turi kuganiraho na Faustin Ndikumana, umukuru wa Parsem. Maze rero Faustin, abanyagihugu nibo bafite uburenganzira cyane cyane muri iki kiganiro, nagira ngo nyemerere dutangire twumve bamwe muri bo ibyiyumviro byabo n'ibibazo bashobora kuba bafite. Nagira ngo rero mpamagare Alain, wiriwe neza?
Wiriwe neza Tomas.
Umeze ute?
Nukuri meze neza, nimwe by'ibujumbura. Umuntu ashobora gutahabukaga gatahabunyana abyukabuka gatahabunyama.
Wumvise ikiganiro ibyo Ndikumana avuze byose mukanya se?
Ego nabyumvise rwose, kandi ndamushimiye atanze umuco mwiza. Ndamuramukije kwanza.
Muraho neza.
Yego
nagira
komeza utange n'ibyiyumviro byawe cyangwa se ibibazo.
Oya, ni utubazo dutatu tugufi. Ego hari umugabo witwa Sekuture yigeze kuvuga ijambo abantu benshi mu myaka ya 80 abantu benshi bakengera no musiko ritari ryanye n'ibihe. Bariko yavuze ati nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. iryo jambo ryaraneguye cyane mugari hari undi mugabo yitwa Wirinyamitwe ajeje gusumenyesha makuru muri mu biro by'umukuru w'igihugu yavuze ngo no Peterolope d'Alomesi n'amajambasa none iryo jambo ga nyakubahwa aya majambo ni akeneye muri diplomasi no munsi aho abantu bariko bicwa n'inzara kwera kutagira intuze muraza kugira kumenyesha hamwe kibazo cha kabiri ose urukurandika ikibazo cha kabiri uri bujumbura nka jerewe hari umugabo witwa Jimmy Carter yatwareka ari umugabo witwa Jimmy Carter yatwara etazini umugabo witwa Jimmy Carter yatwara etazini ya uyarabuze ati yewe iyo namenya ko amahera etazini ya ha Liberia yo fashije kugurirwa nsho kubira byicwa abanyagihugu muri Liberia yongere bice n'abanyagihugu mu karere America sinari kwemera ko itanga ifashanyo none kuri bujumbura ntabwo bufise ko aba bantu aya mahera atangwa n'ibihugu bya makungu ashora kujya mu bintu by'ubukozi bw'ikibi ikibazo kigira gatatu arico ca nyuma muheruka kumva ijambo ry'umukuru w'igice rya porte parole wa CNDD-FDD aho yifatiye mu gahanga ka Union Européenne none utanga umuco umeze gute murakoze
reka tube dufashe ibyo byonyine kuko ari byinshi abandi turabahamagara nziko mutegereje muri benshi inshuti z'ijwi rya Amerika mwe mutwihanganiye maze Faustin Ndikumana abanza subize Alain kuri turiya tubazo dutatu Faustin
ubwa mbere hoho kuri zijya rya byabasekuture yigeze kuvuga kiriya gihe 58 byarakunze kuboneka yuko hari abategetsi bamwe ya Afrika bakunze kwitwaza ngo n'uburenganzira ngo bwa suzerenite y'ibihugu ngo ugasanga babikorera kugira bahohotera ikiremwa muntu nta n'umwe ayobewe ingene mu nyuma igihe sekutura amaze kuva ku butegetsi ingene isi yose yamaramaye iravye ingene ijya ntwaro yari yamereye n'abanyagihugu na cyane cyane muribuka ipizo bita kambwaru abayizi bose abantu basanze barayifungiwemo ingene karakamaramaza abantu mu bibuka ba diaroteri byari ibintu biteye isoni n'ubwo bagushikaho bavuga bati yego nyimba sekutire yarabaye umwero yuba yarabaye umwero n'umukira no kuvuga umuntu yagize ingaruka igihugu rero yagize n'ingaruka mu ziri hagati y'akazi na muntu igihugu cagire na uravye ingene kimeze uno munsi gushika ubu biracyakigoye cavuye kuri sekutire haca hazindi ntwaro nyene ya sekutire yaransa na konti y'igisirikare n'ubu ni igihugu gifise ubutuzi kama amamine n'ibiki ngabo ibyuzi by'agati y'akazi na muntu ivyerekeye intwaro itabere byaragihohoteye cyane ni igihugu kiri inyuma cyane kandi gifise za fere nyinshi zandi ibyo rero ni ibintu bikunze kwitwazwa kugira intwaro y'agahotoro kuko sindo ibyo gukorana n'ibindi bihugu igihugu gikenye byari ibintu byumvikana kuko nta gihugu na kimwe kitagere kitakenera imitahe myinshi kugira kibanze kugira ibisore kugira iby'iterambere muri rusange ni uko igihugu kiriyugura kugira gifashanye n'ibindi mu gutera imbere kandi akaro karaboneka uravye ibihugu bimwe nka za Kenya zatwagwa na ba Jomo Kenyatta za Cote d'Ivoire ubwiye nk'iyabija ntibuvuga co kimwe n'uko ubwiye Conakry ni ibintu bigaragara tubibonera mu maresulta y'ingene ibintu byagenze igikurikira sinzi yaciye avuga ati ntabwo tugire ubwoba yuko iyo mfashanyo zimwe iyo duhora ziza ziza gufasha mu byerekeye uko zikibise nibaza gutyo kuko urumva imfashanyo kenshi n'ubundi zahora ziza bazikurikirana cyane bakaziraba bakazihweza cyane rwose kuko ahanini mbere imfashanyo yaza mu Burundi nka 96% hafi wasanga zica mu cyo bita mapfuyi proje abazungu nyine wasanga ari kubara yaraba mahora muzi byerekeye bijya bya CKD par exemple bya cooperation technique belge n'izindi usanga ariko barayirabira kuko bavuga bati ubundi burufise inzego nyine zikomakomeye cyane mu gutunganya ibintu by'amafaranga ibindi bahora batanga ni appui budgetaire appui budgetaire nayo bayifashisha leta mu byerekeye buza ngo kubaho bwa misi yose yarya amafaranga ushanga karakora muri ibi byo kuvuza abantu byo kwigisha abana kwemba abakozi buza bwa misi yose kubera basanga amakuru dushobora gutoza mu gihugu ninge natozwa bidatuma leta ironka kwibesha kwayo kwa misi yose imfashanyo rero yaza muri ubwo buryo kandi bayikurikirana kuko hariho n'amanama yakunda kuba menshi yitwa groupe de coordination des partenaires twahora twe nayo twakunda no kuyitaba tukaraba ingene bahanahana ibyiyumviro na cyane cyane kubarana ingene amasezerano ajya yasinywa i Paris navuze aja mu ngiro aja
mungiro bari haraherwa kuba n'inama ejo bundi yabere mu cyugo cha kure decide kugira abavyiweze no Burundi cyo gihe bwari bwaserukiwe ikintu yavuze ati
ya biragendana nabiriya bya CNDD-FDD ukuntu yavuze nyuma yuko bamwe mu bategetsi ububirigi bubafatiye ibihano
je no vuga yuko narumvise cyo cyabona ragiyumvise icame cambere none nuko coco nuko numvise kinahumuriza nuko rya jambo uko ryashikirizwe siko leta numvise bishikiriza uko leta umuvugizi wa leta yaravuze gire neza aravuga ati ibyo ni bijanye n'imigenderanire y'ibihugu murashira kutumvikana kuri iki mugaheza mukaraba ingene bishobora kuja mu ngiro narabyumvise numva ko aho leta arivuze ibintu bishobora kumvikana mugahe rya jambo naryo icanze no bivuga ko nuko numvise yari jambo ryavugiwe cyo no kwita kubishobisho kandi hajya kenshi cyo nagira ntanura abana bariya kuvuga ijambo ku bishobisho rimwe rimwe mu bintu bya diplomasi si byiza urabanza ukarindira na cyane cyane yari ibintu uza gusohora biza kwa gusomwa canke bizandikwa bizogwa mu mateka y'ikintu cyangwa rwego uburongoye urumva ko byakomeye ku bishobisho ukamenya urishaka kugarukana ibintu bya kera bifatira ku moko kandi ubona ko atari byo hanyuma ikindi ngo umugabane wa Buraya n'umugabane wafashije Burundi n'ibindi bihugu cyane deno nta nari mu mugabane wa Buraya utaza mu ngwani zo mu Burundi ushaka uhere mu za 88 umugabane wa Buraya haki bazantega amarangara warazukabwira Guedemaria ico gihati ni muje mu biganiro ni mugira iki ntamwe hatangura politike y'ubumwe ibintu bigahinduka mu gihugu cy'u Burundi hajya wose umugabane wa Buraya warushisemo uruhara runini cyane mwese muravyibuka muri za 1986 gihara amakimbirane ya leta na Ekleziya Katolika ndavyibuka umugabane wa Buraya ni bavuga ati nyabuna agatera ka muntu ariko arangana mu Burundi muri za 1990 inama yabere irabore ari bihugu by'Iburaya nyene mu France nibwo bwatumye ibihugu bya demokrasi itangura kuza mu bihugu bya Afrika muri za 1996 hose igihe hari ko harabatagura iby'amasezerano y'Arusha muri buka waserukira Union Européenne yitwa Ardo Aero yama mu Burundi yaza kugira abarundi baraba ingene busubiza hamwe batatanga uburyo bwinshi kugira amasezerano y'Arusha ashobore kuboneka ndetse muri buka n'ico gihe intambara ikiraba mu Burundi intambara ari hari habayirwanya leta kiriya gihe baratwa ta kintu bitavuga igitwari militaire kigeze kiba mu Burundi ubwo twabibonye muri Uganda cyangwa mu Rwanda cyangwa n'ahandi n'ukuvuga rero n'aba bari ku butegetsi ni Union Européenne yazamwe igafata ibihano ikabwira abari ku butegetsi ati jya mu biganiro nabo barazi uko baje gufata igihugu ariko demokarasi isubira ikahaba kubera ibiganiro byabaye amuheto washo gufatisha igihugu ni ibintu biza rero yarabira birantangaza kutumva yuko Uburundi inzira y'ibiganiro kandi amakunga amufasha niyifika naba rero nibifitse ko ari ku butegetsi kenshi uri ku butegetsi urashobora gusanga hari akantu kakugoye cyangwa udatahuye egeruje mu biganiro n'ishyirahamwe rya Buraya uwari kararirenganya ryamye ari uko aho hose byononekaye aha mu Burundi byamariza
Foster
demokrasi rero twari kwisubiramo
Foster aho ngaho kubirebana n'ibiganiro yego ni ukujya mu biganiro n'uburayi ariko hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika nawe wanditse yitwa Manirakiza Zakari ati gufata ibihano si wo muti ahubwo umuti w'ikibazo ni ikibazo nyine ubwacyo nyene aho guterana amajambo canke kuja muri ibi nabiriya abarundi bo bene ibibazo bari bakuye kuvyicarira bakavyiheza atawo bateye igitsure none bene ibyo byemezo bene ibyo bihano kuri namwe kuri mwebwe ni igitsure
njewe simwe ngo ni igitsure bwa mbere hoho umuntu atanye ifashanya arafite nyine nayitanga kandi yamasezerano y'ikotonu Uburundi bwarayashize ko igikumu atagahato amasezerano y'ikotonu aravuga ati ubumwe bwa Buraya twebwe tuzokuba tuganira ivyerekeye agateka kazi na muntu n'intwari ibereye na demokrasi nyene byifashe iwanyu kuko bitaratera imbere si ntabafashe agakana Burundi gushyira ku masezerano kuri iyo gusiga igikumu kuri ayo masezerano y'ikotonu yanditse gutyo uruhu mugabane wa Buraya ivuze ati tugira turabe ibya demokrasi mu Burundi ntuburengereye Burundi yanditse mu masezerano Burundi bwasizeho ku gikumu kandi bwama bwagiye mu manama n'ibindi bihugu urumva rero hari ko harakurikizwa ibyanditse iyo article ni article ya 96 nejo bundi baravuze ko yimirije gutangura kugira batangura kugira ibiganiro niko bimeze urumva ifashwe kuko nyine ntako nibishobora guhinduka nta gahato karimo hanyuma ikindi naco gituma akunda kubikoresha no mu makungu n'ahandi nuko mu mateka y'ibihugu n'ibindi mu bategetsi cyangwa n'abandi harakunze kuba ikintu bita kuba barabara pour de force ugasanga umuntu ejo ariko aremera ibiganiro cyangwa atari karabyemera bakaza barabatije ko numvise nguvuzi zikomeye ikiganiro ndabirekere kanubi ugacabuka kireka rero tubashyire hamwe kumbure bose abone yuko bategeza kwicara bakaja mu biganiro izo ndo bikunda gukoreshwa byaranabayeho saragize gute mu 1996 muravyibuka igihe perezida we yasuye ku butegetsi n'amakungu n'acajama akavuga ati dufashe yambara ngo tuhagaritse imfashanyo ja mu biganiro kumbure baravuga bati uwo muntu agwo mu perezida agarutse ku butegetsi kumbura ashobora kwitwaza inguvu nyinshi agahohotera abandi kumbure reka retu basirane kugira bumve yuko bategeza kwicara hamwe ibyo rero nibaza yuko ariko bimeze kandi no muri diplomasi ku bihugu bisanzwe bimeze uno munsi isi yubatsuko murabumva n'ibihugu nka bya Iran ejo bundi Iran yahora mu bihano ejo bundi aricaranya n'abiriya bihugu murabizi
bene kugira ngo ibihano babikureho
kubera ko bijya bihano kugira ngo bitezurire
inshuti zacu
uko yubatse
yego nagira ngo
naho byari biko biraharanira inyungu zabyo
nagira ngo nibutse abumva ijwi rya Amerika ko ari ijwi rya Amerika nyine muteze amatwi yuko ari ikiganiro muri isanga ikiganiro kubirebana n'ibyemezo byo guhagarika inkunga ku bihugu cyangwa se ibihano bigira izihe ngaruka ku banyagihugu turi kumwe rero na Faustin Ndikumana umuyobozi wa Parsem niwe mushyitsi mukuru dufite no kuri telefone n'undi munywanyi w'ijwi rya Amerika Damien wiriwe neza
niriwe
wakurikiye nawe
namwe nabakurikiye cyane namwe mwiriwe
ye natwe twiriwe neza none waterera ukabaza cyangwa se ugatanga ibyiyumviro
yego reka mbanze nterere gatoyi mu bisanzwe turiko turaba mu Burundi ibyo bihano abanyagihugu bato bato niho bizogirira ingaruka mbi kuko abategetsi bobo uburyo basanzwe babufise barabushinguye nko mu nk'akarorero ikintu cya mbere twabona ko kizo bakingaruka mbi nuko ibiciro bizoca biduga leta itegezwa kurondera amafaranga mu banyagihugu kugira ishobore kuzibira ibyo bihengere nk'ubu n'iwacu mu Burundi primusi yamaze kuduga kijana ngira abarundi bose baramaze kubimenya aho urumva ko arise tuzoca turiha hanyuma ikigira kabiri nuko mu minsi naho nyene bishoboka yuko igitoro gishobora kududwa urumva hose nitwege tuzoba turiko turariha cyanye n'ibindi ariyo n'ibindi bidambazwa bizoca biduka ejo hahise twarumvise mu kiganiro nk'iki abigisha bariko baravuga yuko biteze yuko muri 2016 bashobora gutezurirwa kubera ibyo bihano bishobora kudakunda bidakunze urumva nyine niba abantu babakozi bato bato bazoba bahasigaye urumva rero numva mbere ata kintu kinini yano baza poste kubera simbona uko ngende twosohoka muri ibintu umenga abanyagihugu bato bato ntacyo tuterera kugira ibi bihano bihagarikwe kuko urumva ko atari twe twabiteye mugani nimba abona hari icyo twoshobora gukora twebwe abantu bato bato poste mwuca mukitubwira murakoze cyane ndabashimiye
Damien urakoze cyane duhite dufata n'undi munywanyi w'ijwi rya Amerika Edouard nawe agira icyo yongeraho mbere y'uko Faustin asubiza icyo kibazo cya Damien ati twakora iki kugira ngo ibyo bihano bihagarare twebwe abanyagihugu Edouard wiriwe neza
amahoro amahoro
ye ni amahoro rwose umeze ute se wowe
ni sawa okay uko genda bahamagaye ndi mu cyankuzo muri komine Gisagara zone famatsi kumuka
eh nawe wakurikije iki kiganiro rero
yego nagikurikiranye kuva ku ntango kandi narabisomye kuri Facebook
yego rwose komera noneho terera rero
ndiko ndaraba kuvira ibihano bafatira igihugu aho bo bifatira abo bantu batera ibibazo mbona yuko baba bagomba gushyira mu buzima bugoye twebwe abanyagihugu bato bato kuko mu bisanzwe uri kuraraba abo bantu batera ibibazo kubera baba bazi yuko nibafata ibihano badafatira ibihano abo bakuru bakuru bobo niyo baba bariko barabahanura bagomba bica amatume ngo ati bumve ibyo bariko barababwira gusa nunge mujya mugenzi wanjye Damien avuye ku murongo numva avuze ati twebwe abanyagihugu ubwo ni kuraba ibyo twakora kuko tugumye tubire kuko abakora amakosa bobo kandi ari twe tuzohinduka tukayishyura abo bazoba ari beza gusa nagomba nongere se n'ubu badasi naho amakungu atoba yumvikira undi ndiko ndavuka nagomba ndababaze yuko guhanira hamwe muri rusange yuko ari wo muti bama babona yuko ari wo mutubibazo na mambara mu Burundi biko birabacha mu bindi bihugu byo babyiza aho kubagiye bararaba abo bantu bakiri bibazo nkuko babafatiye ibihano baje abantu bane numbiye bakaraba abantu bakiri bibazo mu Burundi bakabafatira ibihano ngira nkeka bakaba runkira n'imitayo yo kubahagarika kuko twe abanyagihugu mu Burundi cyane ndagira abakweriye ni kibazo gihambaye gose kuko araba n'ubuzima bwa hengene primere
Edward urakoze ye ariko nkukura kongako nkukura ko kabazo baje uvuze uti sinzi nimba amahanga yumva ikirundi amahanga yumva ikirundi muri ubu buryo burya bafite za ambassade hariya ibujumbura no mu bindi bihugu byinshi ariko nkango yatuvuze ibujumbura honyene baba bafite abakozi b'abarundi bumva ikirundi baba bafite n'inzego zishinzwe gukurikirana ibibazo by'inibi mu kirundi n'ibinyamakuru n'abanyamakuru nibyo abanyagihugu batekereza nk'ubu ngo bivugiye ku radio bakabibasemurira ndahamya yuko ubutumwa bwawe babwumvise urakoze
yego ari nderera no tanga nayo
yego
no saba amafunguri uko nyamba rifashanye yahoraha abarundi yuko yo nyene yogizanira ikayasikanira ku banyagihugu ikapfumirunga abakozi bayo hako yaha abo bantu b'abakuru baguma bakora amakosa nkayo baca bada kuyikoreshereza kugira twe habaritse tuhagwa murakoze
buretse nkwibariza akabazo mbere yo kugenda buretse nkwibariza akabazo urumva se nkizo nkunga bazi abanyagihugu zikabageraho ako kanya bo bakazicunga gute kubera ko kugira ngo ucunge umutungo ntabwo ari ntabwo abiha abantu igihumbi ibihumbi bibiri ngo bacunge umutungo uwo urumva byakorwa gute
kene navuga yuko amahanga agende yonyine yo kwizenera abakozi bikuriye hiyo hanze ikabashikana mu Burundi hanyuma ikabwira abarundi ati jaho mashyirahamwe tubafashirize ho nyine abakozi bayo mahanga nyine bapfuye hiyo mu bihugu byo hanze bakaba aribo babizana izo fashanyo ikashikira ku banyagihugu nyine baba bariko baratumbira gufasha hama bona baba bakafatira ibihano kwabo twe ntitugume tubandanya tugwa mu nkoro yatari mbe twari tuzi
ye Edward urakoze cyane
yego namwe murakoze kandi muzobandanye muzamadihi cyambo ino mucahuzo
ye muzajye mwohereza mu nimero yanyu tuzajya tubahamagara Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na Willy. Willy, wiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Umeze ute se?
Na meza bukebuke.
Ye, ngaho nawe terera.
Ego jewe ico nagomba guterera. Kw'ivyo bihano bafatira Burundi ahanini twebwe abanyagihugu bato bato nitwe tugira ingorande. Ivyerekeye amakora araduga twe tugiye nko kugura ibintu ku masoko tugasanga birazimbye abo bategetsi bo bafise uburyo bwishi ico bibatwara twe rero ico tubona izo fashanyo zoguma ibyo bihano bakeneye kubifata bakabifatira abo bantu bakuru bakuru abajya bane bari babifatiye bijya ntaco ahanini bizobatwara ahanini ico bari gukora bari gutuma babarengutsa imbere y'amasentare nayo ibyo by'amatungo ari hanze bayafise mu bihugu byinshi nuko bigenda rero
ye Willy urakoze cyane
yego mukoze namwe kutwakura
ye Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umushyitsi mukuru wacu rero ni Faustin Ndikumana umukuru wa Parsem Faustin we wakurikiye rero ibyo abanyagihugu bavuze cyane cyane Damien wavuze ati niki twakora kugira ngo ayo mahanga nyine ahagarike ibihano
ariko urumva ni ikibazo kigoye kuko ubwa mbere hama ariko kugwana kw'inyungu zitangwa n'iz'abategetsi n'inyungu zitwa z'abanyagihugu mu bwa mbere hoho n'abazungu baravuga ati reka twumvishe bashaka kuvuga ati none mbega umutegetsi wewe byo mumarira iki kubona ati jewe ndagijwe igihugu n'abanyagihugu bariko binjira mu bukene budasanzwe mugabo jewe njya gatatu kane ku munsi abandi bajya rimwe ku munsi ico ni kibazo bashaka kuvuga ati mbega n'uwo mutegetsi wewe yokumva agiye kuryama yuko yo bari katwara gute yo bari katwara iki nico gituma no mu rugo sino kumva ati uri se naka canke uri se rugo wewe wariye wahaze bwa iwawe abana niki ntacu bafise bafungura ukashuvuga ngo je birakwiye n'ukuri ico ni kintu uko abazungu baravuga bati intwaro mu gihe yari mu gihugu baravuga bati ni yise ruki ico gihugu hajya ntibigihugu nishora gutera imbere ngo nukubera ngo ari amafaranga ngo aza mu mashira hamwe yigenga ngo ashikira abanyagihugu nibikunda igihugu bishobora gutera imbere igihe leta itegura imigambi itomoye myiza ikaronka imfashanyo kubera bayizeye igaheze ikayishyira mu ngiro ibyo bibazo rero n'ibibazo bitugaruka ko twe tukavuga n'ikiti tukicara n'abadutwara ibyo bitugaruka ko igihugu cy'u Burundi ni gwacu igihugu cy'u Burundi si cy'ababirigi si cy'abanyeuropeyeni twicaye n'abadutwara abo baduserukira mu namashinga mateka cyo turabaza ati none ne igihugu cyacu kirukira subira inyuma muri ko mukiziki cyane muri ko mukijyana hehe iyi classe politique abanye politique muri ko mwunguri ki Burundi umwana azovuka mu myaka iza ni abazuba ko mwamaziki ko igihugu kiba cama ariko abantu bategeza kubisikanya intwaro zamyo zokamazihindagurika wewe mu mwanya wahaciye watereye kibwira igihugu Burundi kigume gihagaze gikomeye muri zimiriyo 10 z'abarundi nibaza ko ahanine ari guhinduka cyane mu bantu bajeje intwaro kumenya ugutwaje gitumuje ku butegetsi cyarico mu gusanduza ku butegetsi ni kugira abarundi ubakure mu bukene ubashire mu iterambere inyungu zabo nizo ziguha zigutuma uja ku butegetsi urumva rero mu gihe uvuga uti jewe ndi ku butegetsi ndabivyanje bagiye mu bukene bagize gute jewe kizima imodoka yanjye gumironke gitoro cyangwa isubira kwa kundi kutamenya kwa kundi kwa tukiri inyuma cyane
niko se Faustin